Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya kane Kigarama mu mwaka 2025 namwe bagenzi mashimwe kwikirana na Nzamba yakawe ndabahaye imiribo cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akagizwe n'izingu nkuru zikurikira ubwane bwinshi mu banyagihugu muri komine Cibitoki mu ntara ya Bujumbura gihana rwebe na Repubulika Iharanira Rusange ya Congo biturutse ku ntambara ziri kuzibera mu gihugu kibanyi cya Congo hagati y'umuhari M23 urwanya akarenganyo ka leta ya Congo aho ibikoho bya muzinga birateguye muri iyo komine abanyagihugu batinya ko umutekano ushobora guhungabana ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komine ya Rumonge biturutse ku masanganya asa n'ayimunuguje mu babibara ibyo byashikirijwe kuno wa kane mu nama yahuje abagendesha amapikipiki n'igipolisi muri iyo komine hari kuno wa kane ibitoko ni nyinshi mu barimyi bo mu ntara ya Burunga bavuga ko ifumbire iriko itangwa nabi bakavuga ko umwimbu ushobora kutagenda neza yanayandi mu kanya sanga.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasekwa na musa abagabo batatu bo mu muryango umwe baraye bahagaritswe inyuma yuko abantu bataramenyekana bahatse kugandagura umukenyezi wo ku mutumba Mujigo uri muri komine Rumonge intara ya Burunga. Abo bagabo batatu bo mu muryango umwe barahagaritswe n'igipolisi inyuma yo kugerageza kugandagura umuryango muri uwo muryango nyene mu ijoro ryo ku munsi w'ejo. Amakuru dukura aho byabereye avuga ko uwo mukenyezi yaniguwe Imana irakinga hanyuma bamwe mu babanyi batabara inkumbi itaragwa byabaye hafi isaha 9 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Abafashwe ngo basanzwe bafitaniye amatati y'amatungo n'umugabo w'uwo mukenyezi bituma akekwa ko bashobora kuba bafitaniye isano n'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi bahagaritse n'igipolisi mbere y'umutaga wo ku munsi w'ejo kugira ngo bakoregwe amatohoza akwiye. Ubu bose bafungiwe mu gasho k'igipolisi cya Buyengero mu gihe uwo mukenyezi yamanukanywe na Rusehabaniha uyu munsi kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Rumonge aho ariko yitabwaho n'abaganga. Polisi ivuga ko amatohoza agikogwa ngo hamenyekane bakoze ubwo bwisho. Ubwo ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komine ya Cibitoki mu ntara ya Bujumbura ingo akaba ari intambara iriko ibera mu buseruko bwa Congo haraciye indwi irenga iriko yegera iyo komine. Abanyagihugu bavuga ko baciwe ivutu n'ibihoho bya muzinga byazanywe muri iyo komine kigwarasa mu gihugu kibanyi cya Congo mu bice bavuga ko bigenzurwa n'umuhari M23.
Intambara zimaze indwi irenga zasubiye gusutama mu buseruko bwa Congo na cyane cyane muri Kivu yo mu bumanuko. Amakuru ava muri bamwe mu begeye imiryango y'Abarundi bari mu bwoba bwinshi bwo kutagira agakuru k'ababo bari muri izo ntambara. Ku mbuga ngurukana bumenyi harabonetse amasanamu ya bamwe mu basirikare b'u Burundi baguye mu ntambara zabereye mu bice bya Mwenga no mu micungararo yaho. Umwe mu baduhaye amakuru avuga ko hari umuryango w'umwe mu ntwanzagabo yaguye muri izo ntambara za Mwenga muri kino gihe ngo bakaba bari mu kigandaro. Uwundi avuga iyindi ntwanzagabo y'ipete rya kapitene yaguye muri izo ntambara. Kuva kuri uyu wa gatatu intambara zaregereye cyane urubibi rw'u Burundi muri komine ya Cibitoki mu ntara ya Gusa ya Bujumbura ku nkengera z'uruzi Rusizi. Abanyagihugu bo muri iyo komine ya Cibitoki babonye abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo bamwe bahungana n'abanyagihugu ba Congo mu nyuma bashibwa ivutu n'ibigwanisho bya muzinga byazanywe aho mu Cibitoki birasaha kurya mu Cibitoki mu bice bya Kamanyola. Ayo makuru akavuga ko bimwe muri ivyo bisasu vyo vyaranaguye mu Rwanda mu gice cyahitwa Bugarama ivyo bikaba biteye ubwoba abanyagihugu kabiri na cyane cyane ko umubano hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri ucumbagira kuva mu mwaka w'2015 bikaba vyunyiwe n'uko Burundi bwahavuye bwugara imbibe buhana n'igihugu cy'u Rwanda bakaba bifite ubwoba ko ivyo bisasu biraswa nizo bikoho bishobora gutuma n'ibyaho babihuhuka
abanyagihugu bo muri komine Rumonge intara ya Burunga batewe umutima uhagaze n'amasanganya y'imonogoje mu mabarabara yo muri iyo komine basaba abajejwe umutekano gufata ingingo zishoboka kugira ngo abagendesha ibyuma bagabanye umuvuduko ibyo byavuye mu nama yahuje abagendesha amapikipiki n'igipolisi mu Rumonge kuri uyu wa kane basabwe ko bokwirinda ayo masanganya n'inkuru ya Julienne Muzinga
nkuko bivugwa na bamwe mu masoko yacu mu Rumonge ni gace inzwi yohera hatibonekeje amasanganya mu mabarabara yo muri iyo komine amabarabara bangamiwe ni igihugu nimero zitatu hamwe n'andi mabarabara afatanya amazone n'ayandi aha abagira amasanganya bamwe barapfa abandi bakabibimuga nkuko bivugwa na bamwe banyagihugu bafata ingendo muri iyo komine bikanemezwa na bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu urugendo rw'ijoro kunyonga ibyuma banyoye ibinyobwa bikaze umuvuduko munini ni bimwe mu byibazwa n'amasoko mu gipolisi kuko byo babigwiza amasanganya muri ayo mabarabara mu kiringo cy'inzwi zidashika zitatu abantu bane bamaze gupfa abandi barenga 20 barakomereka mu masanganya y'imodokari ku ibarabara ry'igihugu nimero zitatu bivuye ku masanganya y'imodokari mu makomine ya Rumonge na Nyanza Murunga ku ibarabara ry'igihugu nimero zitatu umwe aramaze gupfa abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka bivuye ku masanganya y'amapikipiki mu mazone atandukanye ya komine Rumonge nk'uko byemezwa na bamwe muri abo bunguruza abantu ku mapikipiki mu nama yahuje polisi n'abunguruza abantu n'ibintu ku pikipiki kuri uwa kane mu Rumonge basabwe kugerageza kugabanya umuvuduko muri iki gihe kirangiza umwaka kuko amasanganya akunze kuba menshi
ibiturire ngo ntikizokwigera kivaho mu Burundi mu gihe abategetsi bajejwe kukigwanya batazobandanya bavuga amajambo gusa atajana n'ibikorwa bivugwa n'ishyirahamwe rikomeye gishinze kugwanya igiturire mu ijambo ryo kugurura icese ibikorwa by'16 yahariwe kugwanya igiturire mu Burundi umukuru w'iryo shyirahamwe Gabriel Rusiri yamwijije ko u Burundi udashobora gushika ku ihangiro ry'iterambere mu gihe igiturire kitararanduranwa n'imizi tumukurikira
ibimenyetso byerekana ko igiturire kiba cariraye usanga aho hantu ata kintu bita ibarabara ata kintu bita inyubako za leta ibi bita service publique de base usanga ivyo bintu mu by'ukuri atabihari niyo bihari uca usanga bidakwiye mu mabi y'igiturire aboro impfubyi abo bantu bato bato nibo mu by'ukuri usanga bitera ikibazo hari ikindi kintu cyerekana ko ahantu haba hari igiturire icyo bita reprojet sabla ni migambi minini minini cyane ikogwa ugaca usanga iyo migambi ibarabara rikubakwa mugabo iryo barabara ugaca usanga ntirimarana kabiri bigatungisha abajya abantu babikora mugabo ukabibonera iki kintu kinini kikubakwa mu mwaka kiba cyasambuye mwese mwarabonye amaradari yigeze kuba ngaha amakintu gisagara n'ubu bazijya amaradari yagiye urazi nyine zari zahayindira abantu mwarigeze kubona amaferuje n'amaferuje yagiye inyuma y'imyaka dukuta twibwe ucikuki njye nibaza ko urundi bwonyene icyo gihugu cyonyene kitagira rada kitagira amakamera ku mabaraba kitagira amaferuje ibyo rero ni bimenyetso bya mbere simusiga bigaragaza ko igiturire kiba cariraye igituma biguma bimeze uko biri no munsi tuguma mu majambo ya politiki mugabo nta bikorwa bigaragara zigira biboneka icyo nicyo gituma biguma biri uko abajije kwigwanya aribo baserukira abene gihugu urabona yuko bavuga ibintu mugabo ntibabishire mu ngiro hanyuma abene gihugu nabo bagaca baba bahirumve ko
inzamba
abarengi yo mu ntara ya Burunga baranegura ingene itangwa ry'ifumbire riko riragenda aho hari itangwa mu mpisho ugasubira kugurwa mu masoko ku giciro cy'umurengera ni mu gihe abo banyagihugu bavuga ko bayishuye ariko byagoranye kwironka abo barimyi bafise amakenga ko bashobora kuyibura kandi bobo bari baritunganije bisabwa n'inkuru ya Betwa ngenda kuriye.
Amakuru va muri abo barimyi yemeza ko bamara iminsi n'amajoro bahagaze ku mahangari barindiye ifumbire bagaheba bagataha uko baje kandi bararisha amafaranga asabwa. Bamenyesha ko hari amatoni menshi y'ifumbire aca mu kinywabi akajanwa ku masoko ya magendu. Abarimyi bavuga ko hari bamwe mu bakozi bashinzwe gutanga ifumbire ku bubiko butandukanye basaba amafaranga ashika ku 100,000 z'amafaranga y'amarundi canke arenga kugira imifuko y'ifumbire itangwe ku badandaza. Abadandaza nabo baraheza bagaca bayigurisha ku kiguzi kinini ku masoko yo mu mpisho aho ikiro kimwe kigera ku 500,000 z'amafaranga y'amarundi canke arenga mu gihe igiciro cemewe ku barimyi kiba kiri hasi cyane. Ibyo bituma abarimyi nyabo bafite amatike barihe ku ifumbire yo mu bihe by'irima byo muci baguma bayibura. Benshi bavuga ko barimye ibigori n'ibiharage byici mbere n'ibyagatasi atafumbire bakoresheje. Ibyo bikaba byashize mu kaga umwimbu wabo byongereza n'ingorane mu kuronka ibyo gufungura mu miryango yabo. Abarimyi bababazwa nuko abajeje intwaro badakurikiranira hafi ukuntu bikogwa bigenda bamwe mbere bagafasha mu byo guha abadandaza hamwe na bamwe mu bategetsi bo mu ntara. Kubarimyi icihutirwa ni kimwe guhagarika ukudahana gusambura imigwi inyuruza ifumbire no gutuma itangwa ryayo riba mu muco kugira ifumbire ishikira barimyi nyabo. Ibyo biruko mu gihe Burumatari w'intara ya Burunga Pafembo Ninyibuka aherutse kugirisha inama abategetsi batandukanye mu ntara abagabisha kwa hose bazosanga harangwa urudandaza rw'ifumbire mu mpisho hatazohanwa abadandaza bonyene ahubwo ko abategetsi bo hasi n'abapolisi bazoba batabimenyesheje nabo nyene bazohanwa.
Nyonga twende sozera n'amakuru nkabashimye mwibwenzi batuze yombi gashimye na bwenzanje umwe wese w'ikiwe mushikwa tukaniza mugire aho mu mubaho mu banyino byanyu na gahwanda.